Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu mugoroba w'umunsi wa kane itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018. Muri studio gatanu i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Fidel Niyongabo. Nanje ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Gikorwa rero twebwe uko tubona kiko kiragenda gikorigenda neza hose mu ntara ya Rumonge, kiretse ko twageze akagorane gato y'ibikoresho bimwe bitari byashoboye kuboneka hakiri kare.
Uyo ni Leopold Niyonganji arongoye umugwi ujejwe amatora mu ntara ya Rumonge mu Burundi, avuga ku gikorwa cyo kwandika abazotora cyatangujwe icese kuri uyu wa kane. Ni imwe mu nkuru twabateguriye ivugwa mu karere k'ibiyaga binini.
Abategetsi b'igisirikare cya Amerika batangaza ko ibitero by'indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na Amerika mu buraruko bw'igihugu cya Siriya byahitanye abagwanyi bashigikiye leta bagera ku ijana.
Muri Kenya kuri uno wa kane, abanyakenya amajana n'amajana bazindutse mu myiyerekano yo gusaba ko imigwi yose iserukirwa muri leta nshasha ya Perezida Uhuru Kenyatta.
Igihugu cya Gambia cyasubiye kwemererwa uno munsi wa kane mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza Commonwealth.
Muri Taiwan abajejwe gutabara imbabare bamenyesha ko ata muntu asigaye mu nyubakwa zasenyaguriwe na nyamugigima yabaye kuri uyu wa kabiri. Ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye yose mugume ku maradiyo yanyu. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu karere k'ibiyaga binini. Kuri uno munsi wa kane, abanyakenya amajana n'amajana bazindutse mu myiyerekano yo gusaba ko imigwi yose iserukirwa muri leta nshasha ya Perezida Uhuru Kenyatta. Abaharaniye neza y'abandi basaba ko inama nshingamateka itesha agaciro urutonde rw'abo Perezida Kenyatta amaze guhitamwo mu kugira ngo hongegwemwo igitigiri cy'abakenyezi, ugwaruka n'abagize iyindi migwi ititabwaho. Abari bari mu myiyerekano bari bafise ibyapa bivuga biti subiza inyuma ugo rutonde. Ni mu gihe bari bari mu rugendo baje ku biro by'inama nshingamateka mu gisagara cya Nairobi. 621 batowe n'abakenyezi, nta n'ugwaruka rurimwo, ruzwi kuba ruri mu hagati y'imyaka 18 na 35 bashizwemwo. Abaharanira neza y'abandi bavuga ko umuntu umwe wenyene hagendana ubumuga yatowe. Abari mu myerekano bavuga ko Kenyatta ariko arashaka gushimira abashigikiye umugambi uri ku butegetsi.
Kuyindi nkuru yerekeye Afrika mu burengero, igihugu cya Gambia cyasubiye kwemererwa uno munsi kwa kane mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza Commonwealth. Iyo ngingo yafatiye kwitogwa mu buryo buciye mu nzira ya demokrasi rya Perezida Adama Barrow. Gambia yari yavuye muri uwo muryango mu mwaka w'2013. Perezida yari ahari imbere yiwe Yaya Jammeh yakuye gutumbuka igihugu ciwe mu muryango wa Commonwealth mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2013. Yatangaje ico gihe ko uwo muryango wari ufatiye ku bukoloni mu gihe yariko yifatira mu gahanga amashyirahamwe mpuzamakungu. Perezida Adama Barrow yatanguye umugambi wo gusubira kwemerera Gambia mu muryango wa Commonwealth mu kwezi kwa kabiri mu mwaka uheze. Ingingo yiwe yo gusaba icese kugaruka mu muryango wa Commonwealth yashikirijwe mu kwezi guheze, ikaba yashigikiwe n'ibihugu bigize uwo muryango atagi ihugu na kimwe kivuyemo. Idarapo ya Gambia yasubiye kuduzwa uno munsi wa kane mu birori vyabereye ku cicaro c'ishirahamwe Commonwealth ku mugwa mukuru w'Ubwongereza Londres.
Muri Taiwan abajejwe gutabara imbabare bamenyesha ko ata muntu asigaye mu nyubakwa zasenyaguwe n'ingaruka za nyamugigima ikomeye yabaye hirya y'ejo ku munsi wa kabiri. Ni mu gihe nyamugigima y'inguvu ziri ku rugero rwa 6.4 ibaye mu gisagara cya Hualien mu izinga riri mu buseruko bw'igihugu. Ejo ku munsi wa gatatu, ingaruka z'iyo nyamugigima zatumye haba hisenyagurika z'inyubakwa zitandukanye. Abantu indwi nibo bitavye Imana, 70 ntawuzi amaherezo yabo, naho abarenga 250 barahakomerekeye. Hitezwe ko igitigiri cy'abitabye Imana kibandanya kwiyongera. Iyo nyamugigima yari ikomeye cyane ku buryo ko yumvikanye ku mugwa mukuru Itaipe uri ku birometero 160. ejo kuwa gatatu umukuru w'igihugu Tsai Ing-wen yaragendeye ico gisagara cya Hualien. Ico gisagara kirakunzwe kugenderwamo n'ingenzi nyinshi, abanyagihugu bacu bagera ku 100,000, benshi muri bo bakaba bahungiye mu kibuga cy'umupira kiri mu gisagara hagati.
Abategetsi b'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaza ko ibitero by'indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na Amerika mu buraruko bwa Siriya byahitanye abagwanyi bashyigikiye leta bagera ku 100. Bari mu gitero cyagizwe ku nteko zigwanya leta ya Siriya zishyigikiwe na Amerika. Inteko z'urunani ruyobowe na Amerika zimenyesha ko abagwanyi bashyigikiye leta ya Siriya bagize igitero badasomborokejwe ku cicaro c'inteko zigwanya leta zishyigikiwe na Amerika. Ico gitero cyabereye mu ntara ya Deir ez-Zor. Abategetsi b'igisirikare cya Amerika bavuga ko atabanyamerika bo baba hasize ubuzima cyangwa ngo bakomereke. Umwe mu basirikare bagwanya leta ya Siriya yakomeretse muri icyo gitero cyakoresheje vya muzinga, ibimodoka vya blend n'amaroket. Bisa n'uko abagwanyi bashigikiye leta ya Siriya bariko bagerageza gufata ibice biri mu nteko mu minwe y'inteko zigwanya leta zafashe mu kwezi kw'icyenda mu mwaka uheze vyari mu minwe ya leta ya Kiislam. Leta ya Siriya yatangaje ko ibitero vy'indege z'ingwano za Amerika ari agasomborotso. Tubandanye amakuru twabateguriye, tugaruke mu karere ka Afrika aho Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yahayagije uno musi wa mbere kunaguka k'ubutunzi bw'igihugu ciwe. Yamenyesheje ko atabona impamvu zo kurondera izindi ngurane z'ikigega mpuzamakungu FMI. Mu mwaka w'2015 leta y'uwahoze ari perezida wa Ghana icyo gihe John Mahama yategerejwe kwirukira ikigega FMI kugira gifashe igihe ibiciro by'amatungo yo mu butaka byari byagabanutse bikomeye. Yamara perezida Akufo-Addo yabwiye inama nshingamateka mu ijambo rivuga ko gena igihugu cifashe ryamari ishikirizwa uko umwaka utashe ko leta yiwe yafashe ingingo zikomeye zo kugwanya ikoreshwa nabi ry'amafaranga ya leta. Atangaza ko leta yiwe yafashe ingingo zo kunagura ubutunzi ku buryo itazorondera gusubira kugarukirwa n'ikigega mpuzamakungu FMI. Perezida Akufo-Addo avuga ko ubutunzi bw'igihugu ciwe bwifashe neza muri iki gihe. Mu kwezi guheze banki y'isi yose yatangaje ko ubutunzi bw'igihugu ca Ghana bushobora kuzokwiyongera 8.3% muri uyu mwaka, ivyo kubera kwiyongera k'umwimbu w'ibitoro na gaz.
Muri ko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika isaminaniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda, naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www akaburungu radio yacu voa@gmail.com.
Bunaho nakanya kamakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, abanyarumonge ntibitavye ari benshi isekeza ryo kwiyandikisha ngo bazotore impinyanyugwa gibwirizwa shingiro. Kuri uyu munsi wa mbere wo kwiyandikisha, buramatari w'intara ya Rumonge aragabisha abakuru b'imitumba bariko baraba intambanyi mu gusaba amafaranga abanyagihugu barondera za karangamuntu. Inkuru ya mugenzi wacu Chrissy Munezero.
Ku biro byo kwiyandikisha byo kwishyura rya Kanyinkoko no ku biro byo kwishyura rya Rumonge ya gatatu, abanyarumonge ntibari benshi mu kuza kwiyandikisha. Igihe cy'isahindwi abajeje kwandika bariko baratera inkuru mu kwimara irungu. Igihe cy'isahindwi n'igice uyu mugabo atashimye kwivuga izina yasanze ku rutonde agiri wa gatandatu.
Twe twaje kwiyandikisha nk'uko mwaye matariki bateye akamo ko dutegerezwa kwiyandikisha kugira ngo
twitabira akamo ko gutora ibiro gasiringiro cyangwa kurihakana.
Pascal nawe yarahagaze iruhande y'abandika icyamuzanye kwari kuraba uko biriko biragenda gusa.
Tugiye kubira kwitora kugira ngo tubaze ingene bigenda none babidusiguri.
None ko mugiye mutiyandikishije. Muzotora ni mutifuze.
Twebwe rizotora. Twebwe turaha muri komine ya Rumonge. Mugabo iwacu ni muri komine ya Burambi. Niho tuzotorera, niho kandi niho tuzokwiyandikishiriza. Niyumvira kwezo bazorusa ngaha. Bazozari bensi kurusa.
Uruhande rw'abajeje gutunganya ico gikorwa co kwandika bavuga yuko kiretse ibitabo vyashitse bitevye atayindi ntambamyi bagize. Ivyo navyo bikaba bivugwa na Leopold Niyonganji arongoye umugwi ujejwe amatora mu ntara ya Rumonge.
Gikorwa rero twebwe uko tubona kiko kiragenda, kiko kigenda neza hose mu ntara ya Rumonge. Kiretse ko twageze akagorane gatoyi k'ibikoresho bimwe bitari byashoboye kuboneka hakiri kare, twaciye tuba turabaha ibikoresho bihari ibindi navyo byatanzwe mu gitondo.
Kuko kuntu abanyarumonge batitavye ari benshi ico gikorwa cyo kwiyandikisha cyo kuri uyu wa kane, Juvenal Bigirimana uramatari w'intara ya Rumonge avuga ko hoba habaye ukutabimenya. Mu mugambwe CNDD-FDD barashima ko ico gikorwa cyatanguye naho uyu munsi abanyarumonge batabaye benshi mu kucitaba. Diomed Niyonsaba asere kuri uyu mugambwe mu ntara ya Rumonge avuga yuko ukutitaba iryo yandikwa kwavuye ku mvura nyinshi yazindusiragwa. Mu mugambwe CNDD urongowe na Leonard Nyangoma ho basaba abarundi kumenya neza ahari inyungu zabo kugira nibazo kwicuze mu nyuma. Samuel Manirakiza aserukira umugambwe CNDD muri komine ya Rumonge.
Buriya iyo umuntu ari ku butegetsi nta kintu na kimwe yifuza ko kigenda nabi. Mugabo jewe mpanura abarundi mvuga nti kuba abategetsi bavuga ko turitora ni kimwe, kuba ivyo dutora navyo ari bizogaruka bikatugirira kamaro ni kindi. Mu gihe rero abarundi bobona yuko iryo bwirizwa shingiro rihinyanyuwe, izo mpinyanyuro zagiyemwo arizo zibabereye kuritora ni vyiza, ariko bakabona yuko izo mpinyanyuro zitabereye, jewe nibaza yuko abarundi bakwiye kwikubita gashi bakamenya gutandukanya icatsi n'ururo, hanyuma bagatora ivyo biyumviriye ntibapfe kujananya bahururu ejo mu gitondo ngo baze basubire bicuze n'iyo tukamenya.
Bisanzwe bizwi ko kugira umuntu yandikwe asabwa kwerekana karangamuntu. Intambamyi abanyarumonge baserura nuko abakuru b'imitumba bamwe bamwe bikika mu kize mu gusaba amafaranga y'umurengera kugira ngo bashobore gutanga urupapuro ari nogo rusabwa muri komine kugira ngo hatangwe karangamuntu. Juvenal Bigirimana buramatari w'intara ya Rumonge akuru w'umutumba azofatwa muri iyo ngendo.
Mu barundi karangamuntu kugira ngo yironkuca ku mutumba rero twasanze ku bakuru b'imitumba bafise ingorane zibiri nyamukuru, barandikira umuntu atari umurundi bakamuha karangamuntu, kuko bamuhaye karangamuntu ari umunyamahanga ubu muhaye ubwene gihugu, bamwandikira kubera iki? Kuko abayabahaye amahera. Hanyuma ikindi yindi ngorane naha bari umurundi kugira ngo amwandikire akamanza nawe nyine kumwaka amahera. Kurabo rero turasavye baduhe inkuru n'ingoga uwo mukuru w'umutumba azofatirwa ibihano birimo nuko acahagarikwa mu kazi ubwo nyene no mugasho yinjireyo, kuko karangamuntu ntirenza amahera 500 kandi gahabwa umurundi kandi akwije imyaka, iyo myaka nayo ni kuva ku myaka 16 kuduga.
Irisekeza ryo kwandika abarundi ryatanguye kuri uyu wa kane ritegekanijwe kuzomara iminsi 10. Mugu wigenga ujejwa matora mu gihugu seni ukaba washikirije ko hejuru yuko urutonde rw'abariko bariyandikisha arigo ruzofatirwa ko mu matora y'impinyanyuro y'ubwirizwa nshingiro. Ugo rutonde ruzoheza kandi wisungwe mu matora ategekanijwe mu mwaka w'2020. Mu Rumonge, Christine Munezero, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri iyo nkuru mu gisagara cya Bujumbura, ico gikorwa nti icatanguriye ku masaha yategekanijwe kuko abakandida tabikoresho bari bwaronke henshi batanguye hafi isaha 5 hari naho saa 9 ahandi naho saa 9 batari bwatangure ico gikorwa. Byinshi tubishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Abajejwe kwandika abazo kwitabira ayo matora aho gutonda mu bibanza bitandukanye byagenewe ico gikorwa mu gisagara cha Bujumbura. Kuri uyu munsi wa mbere batonze ku biro by'imigwi y'amakomine ijeje gutunganya amatora sesi. Aho naho bari kurondera ibikoresho. Muri komine Muha hasanzwe hari ibibanza 36 byo kwandikiramo abazitaba amatora isaha 4 ntibari bwatangure kwandika. Adolphe Nshimirimana arongoye umugwi wa komine Muha ujeje gutunganya amatora aratubwira ivyatume bacegwa.
Kubera murabona amakomine mu gisagara yose barayigeranije acahinduka 3 mu kuvuga yuko ezahora ari komine ubuza ari samazone ubore bica bituma abantu baba benshi bigatuma n'ibikoresho bigora kugabura, ariko urumva n'umuntu twazinze kora ibikoresho byose ubure no tikibironka nce tuma mu musanze turiko turabidistribuye tubihereza abo byega kugira ngo babitware nabo koma centre d'inscription.
Uyo arongoye sesimuha yavuye afata ingingo kugira ico gikorwa gitangure mu bibanza bitandukanye.
Kubera ibikoresho biravanze kandi tutakwitanga ku manimero mu rutonde rwiza kugira rero ntiducegwe twese amasantire se ngo acegwe baje dufata uwo muti yuko kubikoresho bihari kandi bimaze kuja ku murongo duhereza kira centre abantu babiri bari bagende kugira ngo baratangura ntiducegwe twese hamwe
eka no muri komine mukaza naho twasanze abandika bari mu bibanza naho nyene byatanguye hafi za zine ikindi kibonekeje nuko abaza kwiyandikisha haza bake bake mubaje kwiyandikisha Kwishure gisumbuye ryo munyakabiga harimo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwo akaba yatubwiye insiguro y'igikorwa yakoze
Ego tuje kugira ngo twitaba kamo kumugwi ujeje gutunganya amatora aho uno munsi hatanguye icese yandikwa ry'abarundi bakwije amategeko kugira biyandikishe bazoje mu matora yo gutora bizwa shingiro n'amatora azotora abarongora igihugu uno musi rero tuje kugura itike izo dushikana ku rubuga rw'umupira canke ku nkino tugiye gukina mu misiza murazi yuko utaguze itike ntiwinjira dusaba yuko barundi baguriye itike kugira binjira
muri komine nahangwa ho gushikisa icenda z'umugoroba zone cibitoke ni bari bwatangure kwandika kuko abandika bari bakirindiriye ibikoresho naha amasaha yaragiye urongo uyu mugwi w'amatora mu gisagara ca Bujumbura yatwemeje ko hose ico gikorwa kirara gikozwe Terence Bizimana yemeje nuko ibikoresho byose bikwiye.
Na makenga dufise na gatoyi kubera turavye ubukerebutsi ababije bakora bikoranamwo tubona neza yuko je bose bazari ku kivi bizo byata. Gushisaha ibikoresho birakwiye byose ikigoye n'umwanya gusa kubitanga ni kinini ama province ni menshi babanje guheza ni ma province meri niyo basanga ngo bahebe bahereje ko twerupa ko batanga duheza mu gato
ico gikogwa gitegekanijwe kumara iminsi 10 gishobora kongerwa iminsi bivanya n'ingingo y'umugwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora seni igisagara ca Bujumbura kikaba gifise ibibanze 157 byo kwandikiramwo abanyagihugu bazo kwitaba amatora Nayo abandika bakaba bangana n'igihumbi n'145. Yemonzi Imana ibujumbura ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC Sentare y'igisirikare mu Rwanda yabandanira urubanza rwa Lieutenant Ali Jean-Claude Seyoboka aburanamwo ku vyaha vya genocide ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa na Eric Bagirubusa
Suriyetuna Ari Jean-Claude Seyoboka yagaragaye mu cyumba cy'iburanisha ari mu muzankano y'icyatsi iranga imfungwa za gisirikare n'amataratara mu maso yari n'umushandiko w'amadosiye yifashisha burana yunganiwe mu mategeko na Maître Théophile Kazineza kuri wa gatatu nibwo yireguraga ko byaho ubushinjacyaha umurega bya genocide ubufatanyacyaha mu gukora genocide n'icyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasi inyokomuntu Nidya ubushinja cyaho murega ko yabikoze akiri umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana umucamanza yibukijure guko mu myiregure yatarashe ku ngingo kuri buri cyaha kandi ko byari bigoye kumenya buri kimwe n'uburyo akiregura aho agihakana Lietuna Seyoboka yasobanuriye umucamanza ko nta ruhare rwarwo rwose yagize mu byaha burana yavuze ko icyaha cya genocide ari cyaha ndengakamere cyakozwe n'abanyarwanda bagikorera abanyarwanda ahakana ko yagikoze kuko ngo yigaga muri kaminuza y'u Rwanda I Butare yavuze ko nta muntu wariwe wese yamuhaye gahunda yo kugira uwo yica kandi ko nabagenzi be b'abasirikare babanaga muri kaminuza nta wagaragaye muri genocide ku cyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora genocide yasobanuye ko amatariki aregwaho ibikorwa byo kuyobora ibitero byahitanye abatutsi mu Kiyovu yarayoboye urugamba agenzura imbunda zarasanaga n'ingabo zaho zari za RPA Ku cyaha cyo kurimbura imbaga yasobanuye ko iyaza kuba afite umugambi wo kurimbura atari buhungishe mukase wari mu bwoko bwahigwaga ibi kimwe n'ibindi bisobanuro yatanze kuri uyu wa gatatu ubushinjacyaha burabifata nko gushaka kujijisha urukiko Kapiteni Kagiraneza Kayihura ku ruhande rw'ubushinjacyaha yafashe imyiregure y'uregwa nkigamije kwishongora yavuze ko atakagombye kubavuga ko yagenzuraga imbunda zarasaga kuri CND kuko ngo si ubutwari yafashe ifoto igaragaza Lieutenant Seyoboka ko yari mu myigaragambyo muri Canada yereka urukiko avuga ko uregwa yari afite ubugome bukabije bwatumye akora genocide Lieutenant Jean-Claude Seyoboka avuga ko hari mugenzi we witwaga Lieutenant Claude bityo ko bishoboka ko mu kumurega bamwitiranije Kubushinjacyaha bigamije kuyobya uburari kuko batanga buhamya bashinja uwo bazi Ikimenyetso rwa yashikirije urukiko kigaragaza ko bimwe mu bikorwa rwa yigaga muri kaminuza umushinjacyaha arasanga nta shingiro cyagira kuko nta matariki kigaragaraho. Yasobanuye ko kuba yarigaga muri kaminuza bitamuzitiraga gusohoka akajya gukora genocide. Yamushinje gukora icyo yise amarorerwa mu bitero byahitanye Batutsi Saint Paul Saint Famille n'ahandi mu Kiyovu. Umushinjacyaha aravuga ko Lieutenant Seyoboka yari akuriye kandi atoza umutwe w'interahamwe zisha Batutsi mu Kiyovu. Yagize ati yaza kuba umuntu muzima azirikana ko ayo marorerwa yahekuye u Rwanda yagombye kuba asaba imbabazi aho kujijisha. Yamwikomye ko yiregura acishamo agaseka mu rukiko kandi yiregura ku byaha bya genocide. Lieutenant Colonel Deo Rusizana ukuri iburanisha yibukije umushinjacyaha ko Abanyarwanda batagombye guheranwa n'agahinda nubwo genocide yabagizeho ingaruka zikomeye. Ati Abanyarwanda ntibazabaho ubuziraherezo bafunze amasura, genocide yakozwe n'Abanyarwanda ikorerwa Abanyarwanda, ntawakwirengagiza ingaruka zayo ariko Abanyarwanda ntibagomba guheranwa n'agahinda. Lieutenant Seyoboka aravuga ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu 1994 yari mu biruhuko Kanumba atigeze agera i Kigali. Avuga ko yahageze kuri 13 z'ukwezi kwa kane 1994 Kigali havugwa ni muri santire y'umujyi na Kiyovu aregwamo ibikorwa irimo. Nibisobanura umucamanza yibukije umushinjacyaha ko ari kuregwa bivuga. Gusa umushinjacyaha bwo bugakomeza gushimangira ko atari uko abyireguraho. Umucamanza mu ijwi ryuje uburakari yabwiye umushinjacyaha ati wibuke ko ari njye uzafata icyemezo. None ko ari njye uzafata icyemezo uramvuguruza uzaza no kumvuguruza mu cyemezo nzafata. Ati hubwisanzura ubucamanza. Kubatanga buhamya b'impande zombi ubushinjacyaha bwavuze ko bufite abatanga buhamya 9 bashinjuregwa. Uregwa nawe yavuze ko afite abatanga buhamya 16 biganjemo abari abasirikare n'abakiri mu kazi yifuza ko bamushinjura. Haruwe yavuze ko bakoranaga mu gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana bafataga nk'ikito cy'inkotanyi none na n'ubu ngo yatunguwe no kumva afunzwe ku butegetsi buriho mu Rwanda. Urukiko rwamubajije niba yabaza icyo afungiye maze mu mvugo itomoye ati none si ibera mu Rwanda ko bimeze nk'amayobera matagatifu ubwo nuko. Hari n'abandi batanga buhamya yatsimbaraye hari ku rukiko rukamubwira ko rusanga ntacyo baba baje gufasha ubutabera. Uregwa ati nta uburana n'umuhamba nta kundi. Umucamanza nawe ati mubazaguhamba sindimi cy'ibanze ni ukureba icyakugirira akamaro. Lieutenant Henri Jean Claude Seyoboka y'imyaka 51 avuka i Kigali mu karere ka Nyarugenge Rugenge hazwi nko mu Kiyovu yahoze ari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ku butegetsi bw'uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Yabarizwaga mu itsinda ry'abasirikare barashisha intwaro ziremereye. Yageze mu Rwanda mu mpera z'umwaka wa 2016 avuye mu gihugu cya Canada aho yakoraga ibikorwa by'ubucuruzi. N'uwa kabiri woherejwe mu Rwanda na Canada kuhaburanira ibyaha bya genocide nyuma ya bwanari w'Umugesera nawe wahageze mu 2012. Ibyaha bya genocide n'ibyibasinyo ku muntu ubushinjacyaha umurega byose arabihakana. Iburanisha rizasubukura ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Turagushimiye Eric Bagira ubusa. Tuve mu Rwanda tuje muri Kenya. Inyuma yaho ishami rya ONU ryitaho impunzi HCR yemeje ko ryiteze impunzi z'abarundi 50,000 mu bihugu bibanyi muri uyu mwaka wa 2018. Leta y'u Burundi yagiriza ico gisata ko kigagamisha ibitigiri kugira kironka amafaranga. Leta isigura ko HCR yirengagiza abarundi barenga 200,000 bamaze gutahuka ikanka kubashira mu maraporo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge buri Kaneza.
Ubushinganje bw'intwara hagati mu gihugu busanzwe bwitaho ibibazo by'impunzi bumenyesha ko igisata cya ONU cyita impunzi HCR kivuguruza conyene mu bitigiri gitanga bikerekana ko atakurinda kumwe kurimwo. Tyanse ntayiraja umwunganizi w'umushinganje w'intwara hagati mu gihugu yaganiye n'ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatatu.
Narumiwe nabyumvise ni radio yo hanze ijwi rya Amerika aho bavuze yuko HCR yasohoye raporo cyangwa itangazo sindabizi bavuga yuko mu makambi y'impunzi hariyo abarundi barenga ibihumbi amajana na 30. Kare bavuga ibihumbi amajana 4. Ni ukuvuga ntibigera bemera yuko hari abarundi bariko baratahuka. Kugera ku gereke rya 31 kigarama 2016 hari hamaze gutahuka abarundi bangana ibihumbi 100 n'abantu 25. Mu kwezi kwa mbere 2017 gushika ukwezi k'umunani kugeze hagati hari hamaze gutahuka abangana ibihumbi 38 n'abantu 31. Abo bose nabatahuka bizanye. Kuva igereke ry'indwi nyakanga mu mwaka 2017 gushika igereke yano mtatunari mekigarama wakume tumigi hata huse awarengi vihumbi chumina vitatu awatu kwa kuitati vihumbi chumina vivi bacha wa warundi warenga hafi vihumbi majana vio maze kuta hajiseri gashayu wa huka ike mezai huku makambi hariyo awarenga vihumbi majana na mnogu tatu karibabu gani vihumbi majana
na ila jafiti insiguri za vitigiri hajiseri avuga kwa yivuguru zako
nubeshi bagaragaza kuduza ibiharo kugira ngo birongere ifashanye nubwo ko muri bya binyoma 10 twabeshuza bafondafonze kugira berekane ko tagenda mu Burundi ishora cyo gufondafonda ibiharo kirimo bigero birimo inyungu z'abantu nakazi izo fashanye basaba bahereza kugira ngo bafashe impunzi barabeshi bakavuga ibiharo bitarire nubu tuvugana muraze ko mu kwezi kwa mbere mwaraviboneye haje ibyo bita de konvoi konvoi zibiri aho haje abangana amajana 35 none gabanya kwabonyesha makuru ugiyemeze yuko kuva mu 2015 baba kwari 1800 ubageze ko 30 nta batashe urane bareke kubesha ubundi namakungu bavuze baje muntu bavugisha kuri
twese tukagudahuriza ku biharuro n'andi mashira hamwe hani hagati y'akazi na muntu yemeza ko impunzi mu karere muri rusangi iz'abarundi by'umwihariko zikeneye gufashwa cyane kandi ko batanga uburyo bakwiye kwikubita gashi. Hashen Nicholson umushakashatsi wa Amnesty International ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda.
Il est clair que les Burundais continuent à fuir le Burundi, mais c'est clair qu'il y a aussi ce qui...
biragaragara ko hari abarundi babandanya guhunga niko ariko kandi hari n'abatahuka mu gihugu cyabo mugabo ni ngombwa ko amakunga afasha mu bikenewe bitandukanye twarabonyeho gushika mu mpera z'umwaka hari hamaze gutanga ibice 20 gusa ku ijana by'uburyo bwasabwa mu 2017 gufasha impunzi mu karere rero biragaragara ko hakenewe inkunga nini ku mpunzi z'abarundi imbere yuko iyo mfashanyo iboneka leta isanga serisa n'itanga ibiharuro by'agasema ku gihugu
mbega ko batavuze bati twiteze ko hazotahukaba mu 2018 ngo biteze ko hazahunga ibintu 50 narateye isoni kuko ahubwo babihumbi 50 bamaze kwiyandikisha mu makambi y'impunzi Tanzania mu mwaka w'ibihumbi bishika 40 bashaka gutaha iyo tuvuye tutigira amakongo menshi hazari benshi bavuga ngo nta mafaranga bafise mugabo ubu munsi jana yakire kivugwa n'ubu tuvugana byari byahagaze muri irwi kubera babe ni bashaka kumara cyo turakira aho guhera mu byo turishura kubandanya twakira bene wacu bahunguka ngoma ntabwo mushe kuri ibyo bintu mbeshuza ibyo bibazo biharuro basaba amafaranga yifashanyo nibayasabe neza ariko bareke kubesha je nibaza yuko hageze yuko ibintu bita ikinyoma byo hagara abo bantu tukwiye tubasengera kandi Imana izobagaragaza
mukurindira kwibagaragaza igisata cyawo ni cyita impunzi n'andi mashyirahamwe 2026 bikorana bemeza ko akenewe n'imiburi iburi miliyoni 391 z'amadolari y'Abanyamerika yo gufasha impunzi z'abarundi z'imuhigo bibanye gushika ubu HCR harura mu 430,000 abarundi bahunze igihugu kuva hadutse injyana za politike mu mwaka wa 2015 Tanzania niyo abarundi benshi bagera ku 254,000 hagakurikira u Rwanda rurimo 189,000 hanyuma hakaza Republika ya Demokarasi ya Kongo yakiri 44,000 n'Ubuganda buhaye indaro 40,000 abandi bake HCR yemeza ko bahungiye mu bihugu bya Kenya, Malawi, Mozambique, Zambia na Afrika y'Epfo. Ibice 85% kw'ijana vy'izo mpunzi ziba mu makambi. HCR yibutse ibihugu bibanye kutugarira imipaka ku mpunzi z'abarundi no kutagobera abadashaka guhunguka kubikora ku gahato. Eroje buri kaneza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Akunze bicu bya Amerika mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri no saha ariko mbere yaho reka tubibutse amakuru avugwa hijya no hino ku isi twabashikirije twabye ko kuri no munsi wa kane abanyakenya majana n'amajana bazindutse mu myerekano yo gusaba ko imigwi yose iserukirwa muri leta nshasha ya Perezida Uhuru Kenyatta.
Igihugu cya Gambia cyasubiye kwemererwa no munsi wa kane mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza Commonwealth iyo ngingo yafatiwe bifatiye ku nzira ya demokrasi ico gihugu cyaciyemo mu gutora Perezida Adama Barrow.
Tuwabye kandi ko muri Taiwan abajeje gutabara imbabare bamenyesha ko atamuntu asigaye mu nyubakwa zasenyaguwe na nyamugigima yabaye ku munsi wa kabiri ni mu gihe abantu indwi bapfuye 70 bakaba batazwi amaherezo yabo hakaba hakomeretsemo 250.
Abategetsi b'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaza ko ibitero by'indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na Amerika mu buraruko bw'igihugu cya Siriya byahitanye abagwanyi bashigikiye leta bagera ku 100 bari mu gitero cyagizwe ku ndege zigwanya leta ya Siriya zishigikiwe na Amerika. Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yahaye igicuno umunsi wa kane kunaguka k'ubutunzi bw'igihugu ciwe yamenyesheje ko atabona impamvu zo kurondera izindi ngurane zivuye mu kigega mpuzamakungu FMI. Umuyobozi w'umuryango w'ibihugu bya Afrika Musa Faki Mahamat yiyamirije uno musi kwa kane mu rugendo mu gihugu cyo gushinwa makuru yashikirijwe n'ikinyamakuru cy'abafaransa Le Monde kivuga ko ubushinwa bwasumye urusaku kuri uwo muryango.
Rakoze Fidel Niyongabo, turabashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi kuri Nesaha muri studio 5 i Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Fidel Niyongabo. Tubashimira kuba mwaduteze amatwi, tubatumire kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.